Abatawe muri yo mpuko ari batanu n'abagabo bakaba bahagaritswe ku bufatanye bw'abajeje umutekano igisata kijeje iperereza n'abajeje kurwanya urudandazwa rw'abantu muri ico gihugu. Ikimenyeshamakuru co muri Uganda Daily Monitor dukesha ano makuru kivuga ko igisata kijeje amatohoza ku vyaha bikomakomeye catanguye guhiga abo bagabo nyuma y'amakuru cahawe n'ubuserukizi bw'u Burundi Kampala. Amatohoza yaje gukorwa mu nyuma yashikanye polisi ya Uganda mu hoteli yitwa Cab iri mu gisagara hagati Kampala, ahari umwe mu bagabo bafise ubwenegihugu bwa Uganda yari kumwe n'abakobwa babiri bavuga ko banakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ico kimenyeshamakuru ntigitanga imyaka yabo barundi kazi. Gusa uwo mugabo w'Umuganda azwi ku izina rya Joseph Garuka, inyuma yo guhatwa ibibazo yaje kwiyemerera icaha agira kwerekana ahandi hari abagera kuri 30 bari bugaraniwe mu gipangu atacepfo na ruguru. Umwe mu bakoze amatohoza yemaga ko uwo mu Joseph Garuka yaje araza muri urwo rupangu rura ahitwa Bulenga akihitiramwo abaja gusurashuza mu mahoteli. Charles Twin avugira igipolisi c'inyamiramabi muri Uganda yabwiye ico kinyamakuru ko bazokwifashisha intahe zizotangwa n'abo barundikazi uwo mugabo n'abandi bose bari muri dosiye imwe bakabwirizwa kubihanirwa. Hari yamara abemeza ko uwo mu Joseph Garuka yemereye ico caha asa nk'utinywa n'inzego bivanywe n'imigenderanire bafitaniye. Abajejwe kwamirira kure amabi batangaza no makuru bavuze ko abo barundikazi bari bajanywe mu bihugu vy'Abarabu. Ntibatomoye ariko igihugu bari bajanywemwo n'ingene bashitse muri Uganda. Polisi y'ico gihugu yibutsa ko naho abenshi mu bakorerwa urudandazwa bajanwa mu bihugu vy'Abarabu gukoreshwa nk'abacakara, hari igihe bajanwa mu bihugu bitandukanye bakabavanamwo ku nguvu ibihimba bimwe bimwe vyabo birimo amafyigo, imishishito n'ibindi bifasha umutima gukora neza. Iki kibazo ONU iramaze kukigabisha ko akatari gake, aho yemeza ko nk'ifyigo hari aho ridandazwa amadolari arenga 150,000, umutima nawo ababa batwaye abo bantu bakawutangirwa ko amafaranga arenga 100,000 mu madolari.